Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywa n'inshuti zacu mwabonye bucya ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya none ku isi muri iki gitondo. Murayagezwaho na Loise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse namwe muteze amatwi tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta ya Gambia yavuze jo ku munsi wa gatatu ko izokurikirana mu butungane wahoze arongoye icyo gihugu Yaya Jame. Imwagiriza ibyaha byo kwica, kuboreza igufa hamwe n'ibindi byaha byakozwe ku butegetsi bwiwe bwamaze imyaka irenga mirongo ibiri. Yaya Jame ari mu buhungiro muri Guinea Equatoriale. Igihugu kidafitaniye amasezerano yo guhanahana abarondegwa n'ubutungane na Gambia. Komisiyo y'ukuri ugusubiza hamwe no gutunganiriza abo ivyaha byagize ko ingaruka yari yasavye ko ikurikiranwa rya Yaya Jame hamwe nabo bafatanije gukora ibyo vyaha byokorwa na sentare yo mu kindi gihugu cyo mu burengero bwa Afrika. Iyo komisiyo yatohoje abantu bari hagati y'240 n'250 barimwo umumenyeshamakuru w'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP Deida Iadara bishwe n'ubutegetsi bwari burongowe na Yaya Jame. Ku ntambara yo muri Ukraine, perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko yiteguye kuganira n'Uburusiya, ariko mu gihe gusa ari we abonanye na perezida Vladimir Putin. Avugira mu nama y'ubutunzi ku isi yabaye ku munsi wa kabiri World Economic Forum akoresheje ubuhinga bwa video, perezida Zelensky yavuze ko hari inzira ya kidiplomasiya yo kuva muri iyi ntambara mu gihe perezida Putin yoba atahura ibiriko biraba. Perezida Zelensky yongeye kuko intambwe ya mbere mu kuganira n'Uburusiya ibwirizwa kuba ugusubiza inteko z'Uburusiya ku mirongo zarimwo imbere y'uko zitera Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ariko ibi Uburusiya ntacyo burabivuga ko nta kindi kimenyetso cy'ibiganiro bigamije guhagarika iyi ntambara cyabonetse mu ndwi zirangiye. Impande zose zibandanya zagirizanya kuterekana ugushaka kuganira. Kuri iyo ntambara nyine inama nshingamateka y'Uburusiya ku munsi wa kabiri yaratoye iremeza integuro y'itegeko riha ububasha ubutungane bw'ico gihugu bwo kugara ibiro by'imenyeshamakuru mvamakungu bikorera mu Burusiya by'ibihugu byugaye ibimenyeshamakuru by'Uburusiya. Ibi bikurikiye iyugagwa rya bimwe mu bimenyetso by'ibimenyeshamakuru by'Uburusiya bikorera mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Ni nyuma y'aho Uburusiya bwinjiriye muri Ukraine. Iyi nteguro y'itegeko ibuza kandi ko amakuru y'ibyanditswe canke ibishikirizwa n'ibyo bimenyeshamakuru bizoba byugawe abuzwa gukwirakwira mu gihugu cy'Uburusiya. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov akunze kwagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi guhagarika ibimenyeshamakuru byegamiye leta y'Uburusiya. Ibyahagaritswe ni itorokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya Sputnik hamwe na television RT. Avuga ko ubu ari guhunyanga ubwigenge bwo gutangaza amakuru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Ukraine, muri Pakistan, muri Afghanistan, murambabarira aba Talibani bavuze ko hari ibisasu byatewe ku musigiti wo ku mugwa mukuru Kabul bihitana ubuzima bw'abantu batanu bariko barasenga. Ni mu gihe izindi bombe zitatu zaturikiye muri bisi mu buraruko bw'igihugu zica ingenzi zitanu. Umuvugizi w'abatalibani mu ntara ya Balkh, Muhammad Asif Waziri, yavuze ko amabisi yaturitse yari yatezwemo ibisasu mu gisagara cha Mazar-e-Sharif. Yavuze kandi ko abishwe bose muri rusangi ari abantu 9 hamwe na 15 bakomeretse. Umutegetsi wo mu gipolisi atashimye ko amazina yiwe amenyekana, yavuze ko abishwe bose muri Mazar-e-Sharif ari abo mu bwoko bw'abashiite. Nta muhari n'umwe uremanga ko ari wo uri nyuma y'ivyo bitero. Ariko ibitero nk'ivyo bikunze gukogwa n'umuhari ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu uzwi ku izina rya ISIS-K. ISIS-K uho ukorera muri Afghanistani kuva mu 2014 ubonwa ko ari intambamyi ikomeye ku mutekano w'igihugu kuri iyi ntwaro y'aba Talibani.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo mu makuru y'inkino, ama ekipe US Monastir na yo muri Tunisia na Petro do Rwanda yo muri Angola niyo azokina urukino rwa nyuma rw'irushanwa rya Basketball Africa League ririko rirabera i Kigali mu Rwanda. US Monastir yaronse itike imaze gutsinda Zamalek yo muri Misiri ku manota 88 kuri 81. Zamalek yatwaye iki gikombe umwaka uheze ntiyari bwatsindwe urukino na rumwe muri iri higanwa. Nayo ekipe ya Petro do Rwanda yo yaronse itike imaze gutsinda FAP yo muri Kamerune ku manota 88 kuri 78. Urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi wa gatandatu i Kigali. Ariko imbere yaho ku munsi wa gatanu hazokinwa urukino rwo kugwanira ikibanza cya gatatu hagati y'ama ekipe ya FAP hamwe na Zamalek.
Aloyiz Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa muri iki gitondo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi 25, 31 na 41. Muri uyu mwanya kandi muri Uganda mu karere ka Kisoro muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice 3. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali mu Rwanda rwaraye rurekuye by'agateganyo Elsa Iradukunda wabaye Miss Rwanda mu 2017.
Ndanezerewe cyane, umukwiye wanjye yaramaze igihe afunze. Ikigaragara nuko ubushinjacyaha bushingiyeho iperereza ryari rigeze, nabwo bwari bwasabwa gutanga amahirwe kuri Iradukunda Elsa ko yakurikiranwa ariko adafunze.
Maître Nyamaswa Raphael na avoka wunganira Elsa Iradukunda uzaburana ari hanze. Muri aya makuru kandi turagaruka ku ntambara hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'abaturage bahunga. Naho mu Burundi, polisi yataye muri yombi abagabo 8 barimo abapolisi 3 n'umusirikare umwe baregwa ko bari mu mutwe w'amabandi mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu karere ka Nyiragongo, umutwe w'inyeshyamba wa M23 ejo wararwanye bikomeye n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Abantu 1000 barahunze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Aliya Sanka Darius.
Mu misozi ya Mwaro na Kingarame mu karere ka Nyiragongo mu rometero hafi 15 n'umujyi wa Goma niyo hatangiye imirwano mu gitondo cyo kuri wa gatatu 25 hagati y'ingabo z'igihugu FRDC n'abarwanyi ba M23. Ibyo bikaba byatumye abantu barenga 9,000 bagana ikanyarukira mu rometero hafi 10 n'umujyi wa Goma. Jean Safari yahuye n'ijwi rya Amerika aturuka i Kingarame ahabereye iyo mirwano.
Buke nijoro nga saa 9 bwenda guca twumva amasasu, twumvisha amasasu, ndiko tuzingoga ari kuvuga gafite umutekano. Ubuno mu gitondo n'uko turi kumva abaturanye n'umupaki yo hirya harera mu mbuza bari kuvuga ati hari ikiyira cy'abanyarwanda banyuzemo bari kuza no muri Kongo, babona kuza kugota agace ka Kongo kamwe, babona kukarasa muri iki gitondo. Turatekereje ko tena tubana gwana tugapfa twese abaturage tubona kwirukanga mbese turi guhunga.
gukurikirana n'ubuzima bubi bafite aho bageze. Barasaba ko abayobozi n'ayandi mashyirahamwe arwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gufata ibyemezo bikomeye mu buryo budatinze, kugira yuko ibi bintu birangire hakiri kare na mbere yuko indwara zitandukanye zibageraho. Nyirasafari Clementine afite abana umunani akaba ari n'umupfakazi.
Turasaba ko abayobozi bafasha kuko ntakundi twabigenza, byose twabisize mu rugo.
Abahagarariye Protection Civile n'abandi bagira neza batangiye gufasha izo mpunzi, bakavuga ko bari gukorana na guverinoma barebe ko ubuzima bw'abo bantu butaba bubi cyane. Joseph Makundi ni umuhuza w'ibikorwa wa Protection Civile mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Tumaze kuvugana n'abayobozi b'akarere, abahagarariye CICR n'abandi kugira ngo turebe mu buryo bw'ibanze twabona aho twashyira aba bantu, kuko ibi bitugezeho tutiteguye. Kubona abantu bangana gutya bahunga ntabwo byoroshye. Tubashakire aho barara muri iyi minsi ibiri, ariko dufite icyizere ko ingabo z'igihugu ziri bushake igisubizo kuri iki kibazo mu buryo budatinze. General Sylvain Kenge avuga ku izina ry'umuyobozi w'intara yabye Ijwi rya Amerika ko imirwano ikomeje, kandi ahamagaye abaturage kutagira ubwoba no kuba maso, kuko ingabo z'igihugu ziri gukora uko bishobotse kose ko ituze rigaruka muri utwo duce tw'akarere ka Nyiragongo.
Déterminé à ne laisser aucun centimètre du territoire national.
Ingabo z'igihugu ku bushake zifite zo kutarekana metero imwe ya Kongo mu maboko y'abagizi ba nabi cyangwa abaterabwoba byifashe neza ijomba n'ikibumba. Niyo mpamvu umuyobozi w'intara ari gushakisha uko bakemura iki kibazo. Arasaba abaturage kuba maso, kudatinya, kutagira ubwoba no kugira icyizere ku ngabo z'igihugu.
Et a dénoncé toute présence suspecte.
Iyo mirwano iri hafi y'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru, yatumye ko ibintu bisa nkaho bitagenda neza, kuko abapolisi n'abasirikare bari mu duce twose dukomeye tw'umujyi, kandi n'inzira iva i Goma igana i Rutshuru ikabira afunze mu mpande zose, yaba ahari abarwanyi ba M23 mu gice kimwe cya Kibumba n'ahari ingabo z'igihugu mu kindi gice. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 yatumye ubucuruzi n'ingendo bihagarara ku mupaka wa Bunagana hagati ya Kongo na Uganda. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi bambutse umupaka bahungira muri Uganda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, aratubwira inkuru irambuye.
Tutakabiliana nao tu hadi mwisho.
Uko niko ibintu byari bimeze uyu munsi mu bice byinshi byo muri teritwari ya Rutshuru. Kandi Ijwi Rigufi ni rya Willy Ngoma, umuvugizi w'inyeshyamba za M23, avuga ko bazarwana kugeza imperuka. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu, abaturiye Bunagana bakanguwe n'urusaku rw'imbunda za rutura rwaturukaga mu duce two hafi y'umupaka twaberagamo imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Nubwo ku munsi wa kabiri aho Bunagana hari hatuje, imirwano yongeye gusatira uwo mujyi. Imirwano yabaye kuwa mbere yatumye abarenga 5,000 bahungira muri Uganda nk'uko byatangajwe na HR, kandi ku mugoroba kuwa kabiri umubare munini wari wasubiye mu rugo. Ariko amakuru aturuka ku mupaka yerekana ko abari basubiye mu rugo bose hiyongeyeho n'abandi bongeye kwirirwa bahunga. Umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda, Ismail Ndayambaje, yasobanuriye Ijwi rya Amerika uko ibintu byari byifashe.
Amasasu ariko no bisa nk'ibigabanyutse muri uyu mwanya hano mu mujyi wa Bunagana. Abantu nanije sabuzuye ku maveranda y'amazu, abandi bisa ni benshi banyanyagiye ahangaha, se bamwe bari kumanuka abandi bagatarama, ariko aho ngugira ahangaha abari kuva muri Congo ni bo benshi. Umubare munini nuri kwinjira mu Uganda kuko tuza gushaka aho amacumbi aho bari burare.
Leta ya Uganda n'imiryango itabara impunzi irasaba ubufasha bw'ibihumbi n'ibihumbi bihungira muri ako gace ka Gisoro gafite ubushobozi buke kandi kari hafi cyane n'umupaka. Imodoka za HR zagaragaye zimura impunzi zizikura ku mupaka zizijana mu kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande. nahamagaye umuvugizi w'inyeshamba za M23 wiri ngoma mubaza icyo bagamije kugeraho muri iyi mirwano hamwe n'igisirikare cya leta
tutakabiliana nao hadi mwisho iwezi tufikia tena sisi kama
ati tuzahangana nabo kugeza imperuka twe nka M23 ntituzongera kuva ku butaka bwa Kongo ntituzakora irindi kosa ryo guhungira mu kindi gihugu nko mu gihe twagiye muri Uganda niba umuntu atekereza gutyo arimo kurota niba MONUSCO ishaka gukomeza kudutera byibura tuzaba dupfiriye ku butaka bwa Kongo
hata kukufa si tunakubali hiyo kabisa obe tukatuye shingo na mpanga FDLR hawa nyatura atafazari tukufe na ndege ya MONUSCO
aho kugira ngo FDLR cyangwa nyatura iduce himitwe ikoresheje mipanga byibura rikatwicwe n'ibitero by'indege z'intambara za MONUSCO twiteguye gupfa kuko duharanira uburenganzira bwacu turashaka kubaho neza mu gihugu cyacu abana bacu n'ababyeyi bacu bagomba kubaho mu mahoro mu gihugu cyacu turashaka ko igihugu cyacu cyatubera cyiza twese hatabayemo
ivangura
twagerageje kubona igisubizo ku ruhande rwa guverinoma ya Congo ariko ntibyadukundira nyamara ariko iyo leta ntabwo ihwema kuvuga ko uwo mutwe wa M23 ari umutwe w'abarwanyi ho ruhindura imyumvire kandi ushyigikirwa n'abanyamahanga kugira ngo uhungabanye umutekano w'igihugu nibutse ko inyeshamba za M23 zagize amasezerano y'amahoro na leta ya Congo ariko akaba zishinja leta ya Congo kwanga gushyira ayo masezerano mu bikorwa amakuru aturuka irucuro yerekana ko umuhanda uvigo mugane rucuro na bunagana wiri utagendwa kubera iyo mirwano Ignatius Sibahisi ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube Instagram na Facebook voa radio yacu Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro I Kigali mu Rwanda ejo rwategetse ko Iradukunda Elsa wabaye Miss Rwanda mu 2017 afungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiye isomwa ry'urubanza mu rukiko rwicaye mu Kagarama.
Icyemezo cyasomwe Miss Iradukunda ari mu rukiko ndetse n'umwunganizi we n'abanyamakuru benshi n'abantu bake bo mu muryango we kuri uyu wa gatatu nta mukobwa n'umwe wabaye misi cyangwa se wahataniye irushanwa wari waje kumva urubanza rwa mugenzi we urukiko rwabanje gusoma ibyaha akekwaho rusobanura n'uburyo impande zombi zireguye urukiko rwavuze ko ubushinjacyaha bwasabye ko misi Iradukunda arekurwa agakurikiranwa ari hanze ubushinjacyaha bwari bwasobanuye ko aho bagejeje bakora iperereza hahagije ku buryo nta cyasubira inyuma uyu mukobwa Iradukunda risa nawe n'umwunganizi we nibyo bari basabye mu iburanisha ribanza Huko byasomewe mu ruhame ubw'urukiko rwatangazaga umwanzuro warwo urukiko rwahise rushimangira ku icyemezo cyo kurekurwa kwa Miss Iradukunda gihita gishyirwa mu bikorwa akimara kumva ko ari kuwe by'agateganyo Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa yagaragaje ibyishimo umwunganizi we mu mategeko Maitre Nyamaswa Rafael nawe ntiyahishe icyari ku mutima we
icyemezo kinejeje umutima wanjye ndanezerewe cyane umukuriya wanjye yaramaze igihe afunze ikigaragara nuko ubushinjacyaha iperereza rya rigeze nabwo bwari bwasabwa gutanga amahirwe kuri Iradukunda Elsa ko yakurikiranwa ariko adafunze kubera ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gutanga umusanzu mu butabera kuri jyewe turanashimira Imana kuko Elsa ni ukuri cyaramubabaje yababajwe igihe yafatwaga
urukiko rwagaragaje ko Elsa Iradukunda yatanze amakuru y'ukuri ari nayo mpamvu ubushinjacyaha bwamusabiye gufungurwa by'agateganyo Maitre Nyamaswa yasobanuye ko nubwo yunganira afunguwe agikurikiranwe n'amategeko
bitavuze ko dosiye ibivuyeho abashobora kuzaburana urubanza mu mizi ariko bahawe amahirwe yo gukurikiranwa adafunze ni ukuvuga ngo igihe nikigera tuzaburana urubanza mu mizi aho noneho dushaka kuzaburana bavuga ngo ahamwe n'icyaha cyangwa nago ahamwe n'icyaha iperereza riba rigikomeza ariko buriya ubushinjacyaha bwageze aho bumugira icyizere bavuga ngo ntiyatoroka ubutabera bavuga ngo ntiyabangamira iperereza n'ibindi n'ibindi hari ukuntu biba byazanye ishusho nziza
ku ruhande rw'uwarufunze.
Ministre Dukunda Elisa yari yatawe muri yombi ku itariki ya 8 z'uku kwezi kwa gatanu ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB. Twavuze bakurikiranwa ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza ribifitanye isano n'ibyaha bishinjwa Ishimwe Dieudonné, we aracyafunze kugeza ubu. Uyu Ishimwe Dieudonné ni we wateguraga irushanwa rya Miss w'u Rwanda. Iradukunda Elsa ntacyo yatangarije itangazamakuru kuko twarenze tuva ku rukiko akiri mu biro by'urukiko. Kuri wa gatatu yari yaje mu rukiko yambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'umukara, bitandukanye n'ubwa mbere yaje mu rukiko uyu munsi yari yashyizemo agapfukamunwa kamufashije kwirinda kugaragaza amarangamutima imbere y'abanyamakuru benshi bifuzaga kumufotora n'ubwo urukiko rwari rwababujije. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Ikigali.
Tuve ikigari tujye mu Burundi. Ejo kuwa gatatu ishyirahamwe Parsema ryamuritse umugambi ryise amahera yacu uburenganzira bwacu, umugambi ugamije gufasha kugenzura uko amafaranga ya leta akoreshwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Ni programu izomara imyaka itanu yashikirije abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu n'ishyirahamwe Parseme rifite intumbero yo guhamagarira Abarundi guhindura ingendo no gukurikiranira hafi iby'ubutunzi n'intwari ibereye mu Burundi. Iradiyo Ijwi rya Amerika yavuganye na Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe kuri telefone, hatubwira ko iyi nteguro ije gufasha kumenya uko amafaranga ya leta y'u Burundi akoreshwa.
Uburundi buracyafise ikibanza kiri nyuma mu bijyanye no gukoresha amafaranga mu muco. Bwa mbere hari icyo bita raporo préalable obligé, dokima y'intangamarara kugira abantu baronke ikingene bayiharira ku bijyanye n'imigambi n'ibindi byogenda. Ni ukuvuga inama nshingamateka yahariye ko cyemejwe n'abandi bashobora kuba kumere baterereye. Usanga abashikiranganji biga bya leta amaministeri umengo n'abantu bagiye gusaba. Mengo bagiye gusaba umwami ati twe dukeneye bagashagenda akiherera nabiwe, wewe muri yambere ntitukurengejaya. None byafatiye kuki?
Faustin Ndikumana abandanya avuga ko iyo neguro izo nafasha mu kumenya utugwi tw'abantu bari bamaze kwimonogoza mu kunyuruza itunga rya leta, ndetse kandi ko n'umunyagihugu muto nawe azobasha gutahura ikoreshwa ry'amafaranga y'imigambi ya leta itandukanye biciye mu nyandiko zibanogeye.
Ibijyanye n'amakuru y'imeza marose atazoboneka gute, mbega amadini dufisangana gute, azoruhiwe umwaka bizogenda gute, ndege barabara gihuta ikintu cyihuta kirembeje abantu, ni kiye kiri priorite abantu bakagira gutaga umushikira kandi niba yuko agiye gutegura bije yumvise ibintu abantu baraba n'imigambi yavuze ubusubiri. Kuko twama tuvuga tuti amahera ya mari make mbwa tukenera vyinshi mbwabo kuya priyo no kumenya ibije imbere y'ibindi n'igihe gishaje agira tugirire ibi bitoro mbese ro strategique bazoyitubakira uyu mwaka. Ibyo rero niyo natukugira abantu babimenye. Kesi ugasanga rero abantu bishigarije arabashikiranganje bishigarije arabazokoresha mu bindi cyane ndabyo byo kunyuruza ugasanga niko bifatiraho.
Kubwa Jambye Bigirimana yanonosoye ibijyanye n'amategeko, ikibazo kihari mu Burundi ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amatungo ya leta ni ukutubahiriza amategeko mu bugenzuzi.
Ingorane nyamukuru ni uko abategetsi b'u Burundi batubahiriza amategeko mu bijyanye n'ingene inzego za leta zigenza. Bisigura yuko iyo abari hejuru y'igihugu batanze akaruro kabi mu kutubahiriza amategeko n'izindi nzego n'abandi bakozi ba leta bato bato vyogora ingene baheza bagahanwa. Aha twovuga nk'abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu kugeza uno munsi barahiye bakarengwa yuko badashobora kuvuga imitungo bafise. Kugira ngo kumbure abajejwe gutohoza umunsi amabanga yabo bategetsi yaheze bazoshobore gusuzuma baravye ku mafaranga bahembwa canke ku bindi bari batunze barabi uko batanyonyeje itungo rya amatungo ya leta.
Iyo ntego y'ishyirahamwe Parseme ije yunganira umugambi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi, aho yavuze ko agiye gukurikiranira hafi ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu mu bigo bitandukanye.
Niyo ngingo igiye kutugenga cyane cyane twebwe abemeye gukorera igihugu mu ikoreshwa ry'uburyo buzohora butangwa uko umwaka utashye. Tubeho tubizi ko kuva ubu ibwirizwa rigenga uburyo ibisata by'igihugu bizokoresha rishingiye ku ntumbero yo guha uburyo ibizokogwa kandi ko ku kiringo cyose imbere yo kongerwa ubundi buryo igisata cyose kizobanza kwerekana icyo uburyo cyarose ubwa mbere bwakoreshejwe.
Uwo mugambi mushasha w'ishami parseme kwa bawiswe notre argent nos droits mu rurimi rw'ikirundi bisigura amafaranga yacu uburenganzira bwacu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tukiri mu Burundi, ejo polisi yeretse itangazamakuru abagabo umunani barimo abapolisi batatu n'umusirikare umwe irega ko bagendaga biyitirira inzego z'umutekano maze bakanyereza abantu kandi bakanasahura. Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi kuri iyi nkuru.
Igipolisi cy'u Burundi gisigura ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano basigaye bakoresha ibikoresho by'akazi mu guhungabanya umutekano, mu kunyuruza abantu no kubasahura utwabo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitangarije i Bujumbura amaze kwerekana abagabo umunani bafashwe muri ubwo buryo.
Ni inkozi z'ikibi umunani bagizwe n'abajejwe umutekano, umwe wo mu gisirikare hamwe na batatu bo mu gipolisi cy'u Burundi, hamwe rero n'abandi batari muri izo nzego abamwe bita abasivile bashika kuri bane. Aba rero bakaba bari mu mugwi warugize amezi unyuruza abantu kongera ukabambura mbere ukanitirira amabanga batajejwe muri izi nzego zibiri. Bafashwe ku matariki ya 17/18 na 20 z'ukwezi kwa gatanu bafatirwa ngaha mu gisagara cha Bujumbura bafashwe n'abajejwe umutekano. Kuva mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere hariho abantu bagiye baribwa babanje kunyuruzwa hamabaje kubiba bakabarekura. Bose ntibarafatwa mugabo abakuru bakuru bari muri uno mugwi nka bose nibo baba tuberetse.
Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagisagara cha Bujumbura ntibahengeshanije kwidoga no kwitura igipolisi, bavuga ko hari abantu bambaye impuzu za gisirikare n'igipolisi bafise inkoho bagize umugwi w'abasuma utaramenyekana. Amwe mu mashirahamwe yigenga nka Foricone F rihani agateka kazi na muntu rikorera mu Burundi rirashima ko abanyuruza abantu basigaye bafatwa bagahanwa. Gerard Hakizimana atwara iryo shirahamwe.
Ivyo natwibutwa amatwibuza atari hake ko mu bijyanye n'agatakazi na muntu hari intambwe igihugu cyateye mu bijyanye nabo babanyuruzwa cyangwa abo babahohoterwa nitwo bihakana. Ariko twebwe icyo dushima nuko tubona ko inzego z'igihugu ziri ku kibi, na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye. Ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagukiye ibijyanye n'agatakazi na muntu.
Igipolisi cyemeje ko abo bafashwe ari bo basigurubwa inzego z'umutekano maze zikagirizwa ko ari zo zihohotera abanyagihugu. Kiragabisha ko bazohanwa bimwe by'akarorero.
Dufatiye rero kuri buno bubisha bwabaye biraboneka yuko hari umugwi warugize imisi ukora mabi atandukanye, kandi bamwe bakabikora bambaye n'impuzu z'abajejwe umutekano n'ibikoresho by'abajejwe umutekano. Urabona ko bari bafise menote kijya cyuma babohesha inkozi z'ikibi, bari bafite n'inkoho, bamwe bakigira abaopeji bajya abanyamira bamizijwe amatohoza, abandi bakigira abakozi bo mu rwego rwigendereza mbere bakaniha n'amapete yo hejuru. Ibi rero ababikoregwa canke abavyumva baca bumva yuko ari za nzego ziriko zirakora ubu bubisha butagira izina bwo kunyuruza, bwo kwambura no kwitirira amabanga y'abakora muri zino nzego. Ariko murabona yuko ari akagwa inkozi z'ikibi. Bamwe bari muri izi nzego n'abatari muri zino nzego bagiye hamwe bagira uwo mugambi w'ububisha wo gukora ivyaha ibinyuranye n'ivyo abari muri zino nzego babajejwe. Nico gituma babone kwitukisha aho gutukisha izi nzego zisanzwe ahubwo zijejwe gutohoza no kubuza ko abantu bahungabanya agateka k'abandi.
Inyuma y'amatohoza bazoca bashikirizwa ubutungane nk'uko inzego z'umutekano zabishikirije. Abibwe muri ubwo buryo nabo bahamagarirwa kwitura ubutungane kugira ngo basubizwe utwabo. Inzego z'umutekano zimenyesha ko ibintu by'agaciro n'amafaranga yaramaze kwibwa arenga 2,200,000 y'amarundi. Pierre Claver Inkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije, ariko ntimuze gucikwa na ya saa saba y'iwacu mu ntara n'ikiganiro cyanyu murisanga guhera saa kumi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.